nzamba
nzambira samirana
igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2021 mwiriwe n'ikaze nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe kazi mu makuru twabateguriye mugiye gushikirizwa na Jewe Josine Kaze aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ibitigiri by'abantu bandurikiza cha COVID-19 birabandanya kwiyongera mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mu ntango z'ano makuru turabashikana mu ntara ya Makamba ku mavuriro abiri gusa ahavugwa abagwayi 23 batowe ico kiza mu kiringo cindwi imwe gusa kuri ivyo ibanki y'isi yose itera kamureta kwakira inshancho n'ubucandaga abarundi kugira babandanye bafashwa no mu by'ubutunzi n'ishyirahamwe ritagira imbibe RSF riharanira agateka k'abamenyesha makuru riratera ibyatsi yivuye inyuma imvugo ya Evariste Ndayishimiye yo kwifatira mu gahanga abamenyesha makuru bagenzi bacu babiri Evariste Ndikumana na Antoine Kaburahe RSF imenyesha leta y'u Burundi ko akazi k'abamenyesha makuru atari ugushimisha leta mu mpera z'ano makuru naho dukubitira mu gihugu cya Tanzania ahavugwa ubwoba bwinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'Induta imvo akaba ari ingingo iherutse gufatwa yo kurungika mu minsi ya vuba zimwe mu mpunzi gutemberera mu Burundi intumbero akaba ari ukuzoja kuraba uko umutekano wifashe kugira impunzi zitahukanwe kaze midonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa duhere mu bijanye n'amagara y'abantu abantu 23 nibo bamenyekanye ko banduye COVID-19 muri indwi mu ntara ya Makamba ivyo bipimo vyakorewe ku bitaro bikuru biri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba no kwivuriro ryo ku mugwa mukuru wa komine Mabanda amakuru dukura kuri Makamba amenyesha ko bamwe mu bagwayi bafatira imiti mu mihani wabo abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko bateye ubwoba nirandagata gico kiza mu gihe hadakurikizwa amabwirizwa yo kucirinda n'inkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbere
abantu banduye umugera wa COVID-19 abagera kuri 20 nabo ku bitaro bikuru biri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba batatu nabo bakaba batorewe ku ivuriro ryo ku mugwa mukuru wa komine Mabanda muri abo batowe COVID-19 hakaba harimwo abaforoma batatu bo ku bitaro bikuru bya Makamba n'umwe wo ku ivuriro rya Mabanda abatowe ico kiza muri iyi ndwi abagera kuri 12 bugaraniwe ukwabo ku bitaro bikuru bya Makamba munani nabo bakaba baciye barungikwa gufatira imiti imuhiri wabo nk'uko bimenyeshwa n'abegereye abagwayi amakuru dukura mu bakora mu gisata c'ubuvuzi ngaho mu ntara ya Makamba avuga ko bamwe aho kugirisha ibipimo ngo bahitamo kugura imiti mu mazu ayidandaza bagaca bayitana imuhiri wabo kuyifatirayo bamenyesha ko abo batipimisha ari bo ntandaro yo gukwiragiza uwo mugera kuko badaheza ngo bakurikize ingingo zikinga kwanduza abandi iryo ndagata rya COVID-19 ngo rishobora gutandukira komine ya Mabanda muri iyo ntara ya Makamba kuko nawo nyene abatowe uwo mugera ubu ngo bariko bafatira imiti mu mihana iwabo kubera kuburaho bagwarira ukwabo nyene abanyagihugu bavuga ko bateye ubwoba n'iryo randagata ry'ico kiza muri iyo ntara ya Makamba kuko ibijanye no kucirinda bifatwa minenegwe ibyo biruko buramatari w'intara ya Makamba Francoise Ngozirazana aherutse gusohora itangazo kuri uyu wa 26 myandagaro rimiza abantu kubahiriza ingingo zo kwirinda COVID-19 zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hadyo inzamba ntirashobora kuronka muganga Oscar Ntirangibagira arongo intara y'ubuvuzi mu ntara ya Makamba kugira girisha shikirije kuri iryo randagata ry'umugera wa COVID mu ntara y'ubuvuzi arongoye
ishyirahamwe naryo ritagira imbibe riharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Reporters sans frontières ririyamiriza ryivuye inyuma amajambo yakoreshejwe kuri uyu wa kabiri n'umukuru w'igihugu yo kujyagagura abamenyesha amakuru babiri b'abarundi Antoine Kaburahe harongo ikinyamakuru iwacu hamwe na Israel Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI bagirijwe guhungabanya igihugu babicishije mu gushira habona ibijanye n'ikize cha COVID-19 mu gihugu. Arnaud Froger haserukira RSF ku mugabane wa Afrika aributsa ko abamenyesha makuru badahari kugira abashimishe leta ariko ko bafasha abategetsi mu gufata ingingo zibereye. Kurikira Arnaud Froger hasubirwamo mu Kirundi na Blaise Nijimbere.
Ce sont des propos évidemment que nous condamnons
n'amajambo twiyamiriza twivuye inyuma n'amajambo ateye ubwoba amajambo yerekana ingene ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru bugihobaho ba mu Burundi tubabazwa n'ukungene twari twagize icyizere ku mukuru w'igihugu mushasha ko ari ibintu agiye guhindura ariko turavye amajambo aherutse kuvuga yifatira mu gahanga abamenyesha makuru ku nshuro zigera kuri zibiri yerekana ko gukora umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ukiri mu ngorane. Abamenyesha makuru ntibahari ngo bakunde igihugu mu ntumbero yo kuba abavuga iby'ibyo leta ishaka bari ngaho kugira barondera makuru y'ukuri kandi bakayashikiriza.
Du gouvernement, ils sont là pour établir les informations, pour les chercher. Je crois que plus personne n'est en mesure dans le monde de nier les graves conséquences.
Muri kino gihe mwisi nzima nta muntu yoba agihakana ibijanye n'iki kiza cyugarije isi n'ingaruka ku bakigwara. Urundi ruhara rw'abamenyesha makuru ni ugufasha leta kumenya makuru kugira ifate ingingo zibereye. Harageze ko leta y'u Burundi imenya ko naho umumenyesha makuru atutanga makuru aja mu nyungu za leta ayo makuru arafise icyo afasha mu ndinganizo nziza y'igihugu mu bijanye n'iterambere. Birababaje ko ayo majambo yavuye mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Birateye ubwoba na cyane cyane ku bamenyesha makuru bakorera mu Burundi. Vyerekana ko uno munsi mu gukora inkuru za COVID-19 bizosaba kubanza kwiyumvira ingaruka.
Et qui savent désormais que pour traiter ce sujet-là, il va sans doute falloir prendre des précautions.
Nayandi mashirahamwe nkuru na nigwa bamenyesha makuru mu Burundi UBJ na Human Rights Watch mu matangazo basohoye bashikirije amakenga bafise ku majambo mabi yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye yifatira mu gahanga abo bamenyesha makuru babiri bagenzi bacu. Ibanye yesi yose nayo isaba leta y'u Burundi kwakira incanco ikongera igacandagisha abanyagihugu ikiza COVID-19. Ivyo babivuze imbere yo gutanga imfashanyo yiyongera kuyatanzwe mu ntumbero y'ukugwanya ico kiza nkuko umushikiranganje w'ikigega ca leta aheruka kubisaba. Veronique Kabongo aserukira ibanki y'isi yose mu Burundi amenyesha ko abahinga mu by'ubuvuzi bahari bakwiye kugira ico gikorwa co gucandaga kigende neza mu gihugu cose. Ni nkuru twateguriwe na Alexandre Niyongeko.
Mwikintu yandikiye umushikiranganje w'ikigega ca leta domisiyo niho kubwayo kuri uyu wa mbere userukira ibanki y'isi yose mu Burundi Veronique Kabongo aremera ko iyo banki igiye kwigiza inyuma itariki yo kurangiriza ko umugambi wo kurwanya ikiza cha COVID-19 mu Burundi igafasha mu buryo kugira ngo uwo mugambi ubandanye nk'uko byasabwe mu iketo ubushinganje bw'ikigega cha leta bwari bwandikiye ibanki y'isi. Iyo banki ngo iriteguye gushyigikira mu buryo leta y'u Burundi mu gukinga ikiza cha COVID-19 ariko leta nayo ngo hari ibyitegerezwa gukurikiza vuba bwango. Ivyo navyo ngo nukwakira imfashanyo y'incanco ikazishikana mu gihugu cose igahimiriza n'abanyagihugu bose kugira ngo bicandagishe nk'uko vyategekanijwe n'umugambi AFAT w'ubumwe bwa Afrika. Abahinga b'ibanki y'isi yose ngo biteguye gukorana n'amashirahamwe nka UNICEF, shirahamwe OMS bwitaho amagara y'abantu ku isi hamwe n'ubumwe bwa Afrika kugira ngo incanco zikwiye zishike zongere zitegwe abanyagihugu nk'uko bibandanya bishikirizwa na Veronique Kabongo aserukira ibanki y'isi mu Burundi. Tubibutse ko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi Tade Ndikumana hamwe n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca baheruka kumenyesha ko ata mugambi leta ifise wo guhimiriza abanyagihugu ngo bicandagishe ikiza cha COVID-19 ko iyo mfashanyo y'incanco izotangwa n'ibanki y'isi yose izojanwa mu bubiko butandukanye bw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu umurundi wese yifuza urucanco azogenda busabe mu bubiko baheze bamutere kandi ingaruka mbi zizova kuri urwo rucanco ntizizobazwa leta.
Tubandanye amakuru mu bijanye n'agateka kazina muntu, abantu 24 barishwe, batatu baranyuzwa, abandi 30 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko muri uku kwezi guheze k'umunani. Ivyo biri mu cegeranyo c'umutekano muke giherutse gusohogwa n'ishirahamwe Akat Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Iryo shirahamwe rivuga ko ritewe umutima uhagaze n'ubwicanyi bujanye n'ivy'uburozi na cane cane mu ntara ya Muyinga, rigasaba leta kuhagabira. Tega matwi Augustin Mubona hajejwe kumenyesha makuru mwishirahamwe Akat Burundi.
Mico cegeranyo Akat Burundi irerekana ubwicanyi bwa bandanse aho abantu bagandagurwa bagize yuko arabarozi abandi bakavuga yuko bapfa iby'amatongo. Ivyo hanini bikavyabaye umurengera muri ukwezi kwari kurangiye na cyane cyane mu ntara ya Muyinga hatowe abantu batari bake bapfuye muri ubwo buryo. Kwezi rero ishami ya Akat Burundi irasaba leta y'u Burundi guhagarika ayo mabi yose ariko arakorwa mu gukingira abanyagihugu bose itavanguye. Irasaba leta y'u Burundi kandi gutohoza kuri ayo mabi ariko arakorwa mu mihana aho abantu basanga bapfuye bamanitse bitwa ko bagirizwa uburozi abandi ngo bapfa amatongo ikagira amatohoza kuri ayo mabi yose hanyuma babikora bagaheza bagahanwa. Akat Burundi irasaba amakungu kubandanya akurikiranira hagufi ibijanye n'umutekano mu Burundi bibandanya vyononekara hamwe n'agateka kazina muntu bitewe no kudahana ahanini kwa tsindara mu Burundi.
Muri kurikirane rw'isekeza ry'umuhari MAP Burundi kubijanye no kwibuka imyaka 21 iheze amasezerano ya Arusha atewe ku mukono, Leon Sengenda Kumana yahoze atwara umugambwe Frodebu hamenyesha ko amasezerano ya Arusha yabaye ishure ryo gukomeza ubumwe bw'abarundi. Kubwiwe abarundi bose bari bakwiye kubungabunga ayo masezerano kugira ngo bubake igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Reka tumutege yombi.
Amasezerano ya Arusha rero yarerekanye neza ingene abarundi twotohoza kuri kuri kahise ninge twosubiza hamwe bibaye ngombwa tugashinga n'ibyimutso bimwe tugafata n'umunsi umwe tutacubita ko abantu wabuze. Amasezerano ya Arusha rero yabaye ishure ryo gukomeza ubumwe bw'abarundi, ishure ryo gusubira ku nzira ya demokrasi no kubira ibara ya demokrasi. Abarundi rero baragiye hamwe barayapfundika kandi nanyashirwa mu ngiro neza azogira akamaro kanini gusumba icyo nagomba mbwe kuri aya masezerano. Nuko abarundi bake n'abarundi bake bazi yuko ayo masezerano atari amasezerano y'amahoro, ari amasezerano yo kurondera amahoro. Ni ukuvuga amasezerano ategerezwa kubandanya ashirwa mu ngiro kuva tekwa k'igikumu gushika n'uno munsi ko turiko turondera amahoro. Rero dutegerezwa gukora ibishoboka byose abarundi twese tukava hasi inzego imigambwe abanyagihugu abanyamadini abamenyesha makuru aho mashirahamwe yigenga kugira ngo ayo masezerano y'Arusha agumane ijambo kuko ntaho yaroye. Abantu benshi baza ko amasezerano yapfuswe ntawoshobora kuyafuta kuko ninge n'abarundi bumvikanye babana neza. Ibyo nabyo biri mutwe y'abarundi bishyigikiwe n'akarere bishyigikiwe n'amakungu. No kubandanya rero urugamba rwo kuyaharanira rwo kuyagwanira kugira ngo ivyo twipfuje gushikako ivyo yamaze kudushikanako bikomere bitsimbatare tuzobane neza kubaka igihugu cacu tukibane mu mahoro n'umutekano.
Inzamba.
Turabandanya amakuru twabateguriye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakuriye inkoni ku gishitsi kuri uyu wa kabiri abakozi b'ishirahamwe Onatel ko atamahera baheraniwe bazoronswa. Ariko uwo mukuru w'igihugu akwiye guca make akaraba ingene ishirahamwe Onatel ryahonze bigaca mu nama nshingwantwaro hamwe n'inama itunganya ingene ishirahamwe irikora kugira bamenye inkomoko y'ugo ruhombo. Bivugwa n'umupfasoni Elali Nibizi aho avuga ko ivyo kwifatira mu gahanga n'abaserukira abakozi mu masendika atari vyo. Erari nibizi akaba yahoze ari mu nzego z'ishyirahamwe mpuzamasendika COSIBU. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Umukuru w'igihugu yari yamenyesheje abakozi b'ishyirahamwe ONATEL ko batagiye guhembwa kandi ishyirahamwe bakorera ryarahombye. Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje abaserukira abakozi muri sandika ko byabananiye gutunganya iryo shyirahamwe. Yari nibizi yahoze mu ndongozi z'ishyirahamwe mpuzamasendika COSIBU avuga ko amashyirahamwe yigamiye leta abayarongora bagenwa n'umukuru w'igihugu. Akavuga kandi ko ishyirahamwe rifise inzego zisohora uko umwaka utashe ubuzima bw'ishyirahamwe.
Umukuru w'igihugu niwe agena abarongora amashyirahamwe yegamiye leta, arazi abo yashizeho canke abashizweho n'abari imbere yiwe. Mu bisanzwe nta mutegetsi aza mu kibanza cyo kurongora icyo ari cyo cyose badashikirije umushasha ubuzima bw'ishyirahamwe. Umukuru w'igihugu rero yoheza akabanza karaba aba bakozi mbega bobo uruhara bafise n'uruhe. Ishyirahamwe rirafise inzego zijejwe gukurikirana ku mwaka ubuzima bw'ishyirahamwe, bakongera bagatanga n'intererano ku mwaka ku mwaka. Harasohoka ivyegeranyo, hariho urwego rukuru arigo urwego nshingwantwaro. Ubwo rwego nigo bwa mbere ruheze rukabazwa, kandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe niwe abari umwanditsi. None amaraporo yagiye arasohoka ku mwaka bayakoresheje iki? Kubera iki badaca kuri izo nzego kugira ngo babaze ishyirahamwe ngene rishobora gutunganywa cyangwa ngene ryatembaganye?
Irari nibizi avuga kandi ko umukuru w'igihugu yifatiye mu gahanga sendika y'abakozi ba ONATEL kuko na ntacyo iyo sendika yamisemerera ko iryo shyirahamwe ririko rirahomba.
Aho rero sendika Jeno uvuga ko yayifatiye mu gahanga kandi ko yayubahutse, nibagende bicare hamwe bagire inama n'ingingo. Sendika yerekana ingene yamyitakamba kuko natwegwe twarigeze kuyifasha igihe Jeno nari muri COSIBU, no mu nyuma barimo berekana yuko ishyirahamwe ririko rirahomba. Nk'ibyo biva ku batwara ishyirahamwe abo batanzwe nabo baserukira leta bava mu migambwe yabo. Urumva rero ibintu byahombesheje ONATEL ni byinshi kandi abakozi ntibaretse kubivuga, ariko abatwara ONATEL icyo baca bakora nuko baca bafata ibihano, bafatira ibihano abakozi. Rero umukuru w'igihugu nasubize hasi acishe mu nama mpanuzwa jambo, asubize mu nama nshingwantwaro, asubize mu bugenduzi bukuru bw'amahera ya leta, asubire mu bugenduzi bukuru bujejwe kuraba neza ONATEL. Bireke kuba ibintu byo mu kirere by'uko bakoresha iterabwoba, barabe ikibi cyakozwe cyakorewe hehe, gisa kikihe, cokosogwa gute, ninde yishura? Nibabanze baje muri ibyo hamwe wese arunkuru banze ku
Irari nibizo asaba ko ubwa mbere abakozi botunganirizwa ibindi byose bigakurikira, na cyane cyane hakigwa ingene iryo shyirahamwe ryonagurwa. Abakozi b'ishyirahamwe ONATEL bakaba baheraniwe imishahara y'amezi ane.
Federico Bamvugiyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu asigura ko Evariste Ndayishimiye akwiye kwiga ingene politiki y'igihugu imeze muri kino gihe, hanyuma akagenzura uko ubutunzi bwifashe imbere yo gukarira abakozi n'abakoresha nawe nyene tumutege yombi.
Mwe narya amajambo aratuntuza uwo muntu nkumbura atari ngombwa ko abafise amakosa, aratuntuza abayumviriza imiryango mugabo umukuru w'igihugu suko yabwirizwa gukora. Oya, umukuru w'igihugu cyabwirizwa gukora uyu munsi ni ikihe? Yabwirizwa kwiga ingene igihugu kimeze uyu munsi. Igihugu kimeze gute mu bijanye na politiki, mu bijanye n'imibano, mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye byose muri secteur privé, mu ba privé, mu bakorera ba leta, ibintu bimeze gute. Hanyuma agacagira ikintu bita audite, ni kuvuga ingene baza muraba muntu zenya mwishyirahamwe kanaka cyangwa mwihinguriro kanaka aho leta ifise imitahe no muri leta nyene, ingene amahera yatanzwe yakoreshejwe dufate nko kuva CNDD-FDD yinjiye mu gihugu akavuga ati kuva turi ku butegetsi twebwe nk'aba CNDD-FDD twari tuje dufise umugambo mezuko turashika turabitsigurira abarundi abarundi baradukundira ubu rero ngaho tugeze hanyuma agaca yerekana y'amahera yose y'igihugu yagiye amaze kubyerekana niho acavuga ati jewe ndavye rero ibitwokora nkaraba abantu mfise ndabona namba barimo bashobora kubikora nibaze mbonye badakwiye ndabongereze nacyo gituma ndamusaba ko ategera yuko yo cyayiga abo mufasha kuva muri ako kaga muri leta abanza gukurya leta akazana iyindi kuza kwishura kuri bibazo yabonye akavuga ati iyi leta nzanye ije kwishura ku myitwarariko nasanze
mu gusozera aya makuru ubwoba bwo gutegekwa gutaha ubugoma bwiyongera mu mpunzi z'abarundi zirinduta muri Tanzania ivyo vyatewe nuko hari ngingo iherutse gufatwa yukurungika mu misi ya vuba zimwe mu mpunzi gutembera mu Burundi intumbero nkuko vyamenyeshejwe n'abarongoye iyo kambi nuko azoba arukuraba uko umutekano wifashe ngo bazoce basubira muri Tanzania kuvuga uko vyifashe ariko rero impunzi zifite amakenga ko Tanzania izo bironse icitwazo co kuzoca ibatahisha ku nguvu n'inkuru ya Beni Akserakana
Umugwi utegekanijwe ugizwe n'abarongoye amavirage n'amazone mu ikambi ya Nduta iyo ngingo yo kubarungika yamenyeshejwe mu nama bagirishijwe n'urongoye iyo kambi kwa 27 ukwezi k'umunani guheze nk'uko amakuru aho Induta avyemeza bazomara 72 ariko ayo makuru abandanya avuga ko igihe bazogira mu Burundi kitamenyeshejwe iyo ngingo yaje idahumuriza izindi mpunzi
ndemera intara zose z'igihugu n'ibice bavuga kugiye kuranga abantu mu mahoteli bagomba kongerewe n'ubutegetsi bagakubwira ko hari abantu bashaka gushaka ko nyagatanga mu yari makamba mu yari mu kirongo nta kintu na kimwe yumvise ariko barafatwa buri irengero abandi bagatunga ibiziga mu mabara mu nzu cyubura ngo rero ngo basubirane nta fashe mvuga ni kuvuga yuko batigeze bamenya ingene twahuye
izo mpunzi zibona ko igikurikira azoba kuzisubiza ku nguvu mu Burundi
kuba intango yo kutwerekana ku nguvu ko asubira ati na bene bani baragiye babonye ko amahoro ahari icyo tuzibumva ko icyo twahuye kikihari rero twari dusaba ko ibyo bintu byahagarara bakareka gukinira ku bintu bw'abantu
ntitwashoboye kuronka urongoye ikambi ya Nduta kuri iyo myitwarariko y'izo mpunzi tubibutse ko impunzi z'abarundi zahungiye aho muri Tanzania kuva mu 2015 zama mu bwoba budahera mu bibituma harimo kukunyuruzwa ibitero by'abitwaje ibigwanisho bimaze guhitana abatari bake mu mpunzi kuri ibyo hiyongera ko ingingo zifatwa n'abategetsi ba Tanzania n'amajambo ashikirizwa n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo kubatuma bahunguka batabishaka amashirahamwe mpuzamakungu y'agateka kazina muntu akaba amaze kubyiyamiriza anasaba ko agateka k'izo mpunzi kubahirizwa
arakoze Beni Akserakana nino ngaha rero dusozereye amakuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Josine Kazena yabashikirije ndabifurije kugira ibihe byiza naho ubutaha